Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yagiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kirwanda. Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3. Mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube. Kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru wezi 3 akaburungu, radio yacu VOA akaburungu com. Muri rero nshuti mwese namwe bakunzi radio Ijwi rya Amerika, muri kumwe na Frederic Nkundikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mukiganiro muri sanga cyo munsi tugiye kuvuga hanini ku makuru yatangajwe muri iminsi avuga ukuntu bimwe mu bihugu byo muri Afurika byari bisanganywe ubutunzi cyane cyane mu butaka bwavyo biherutse gusaba koroherezwa mu madeni bifitiye ibihugu n'amabanki bikize. Ibyo bihugu bivuga ko ubutunzi bwavyo bwayanzaye kubera hanini kiza cya coronavirus. Yamara igitangaje nuko ivyo bihugu vyo muri Afurika bifise ubutunzi bukomeye mu butaka bwavyo. Ivyo bihugu rero vyatabaje bivuga ko muri iki gihe bidashoboye kuriha imyenda ni igihugu cya Congo hamwe na Zambia. Igihugu cya Congo, Congo Brazzaville, kigira gatatu mu bihugu vyo muri Afurika vyimbura ibitoro, mu gihe igihugu cya Zambia naco kigira kabiri mu bihugu vya mbere bitunze ubutare bita copper. Mbega turetse ico kiza cya corona, ibintu byatumye ivyo bihugu byanonse amahirwe y'ubutunzi cimeza bwo mu butaka bishika mu bukene butagira izina gushikaho, binanirwa no kuriha imyenda bifitiye ibihugu bikize. Byoba ari nk'ibihe uyu munsi rero duhishije kuko turi kumwe n'injabwenge zifise ubumenyi buhanitse cyane rwose mu byerekeye ubutunzi n'iterambere. Turi kumwe na Professor Leonce Ndikumana yigisha muri kaminuza University of Massachusetts, Université ya Leta ya Massachusetts aho ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari naho kandi ari directeur wa programme ijejwe imigambi y'iterambere muri Afurika. Muri aho Leonce Ndikumana,
Murakomeye.
Imbere yuko tubandanya, murashaka kutwidondora kurushaho uko nabadondowe?
Ego jewe rero ni Farionce Ndikumana, aba nigisha ibintu byerekeye ubutunzi ariko bita economy muri Université ya Leta ya Massachusetts, University of Massachusetts iri muri Amherst, hanyuma nkaba ndi Umurundi, wagize neza kuntumira kugira ngo tuganire.
Murakoze cyane rwose kwitaba ikiganiro. Turi kumwe kandi na Janvier Désiré Nkurunziza yanonose ijanye n'ubutunzi, akaba muri iki gihe akorera ishyirahamwe mpuzabakungu aho arongoye ibiro bijejwe ubushakashatsi bw'akanama k'iryo shyirahamwe kita ku budandaji n'iterambere, United Nations Conference on Trade and Development. Amaze imyaka irenga 30 akorera mu bijanye n'iterambere, akaba yarakoreye amashyirahamwe mpuzamakungu arimwo UNECA, UNDP, ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe iterambere ku isi, FMI, ikigega mpuzamahanga na Banque Mondiale. Muraho nawe Janvier Désiré Nkurunziza.
Ego Federico, turakomeye.
Murakoze kwitaba ikiganiro. Imbere ko tuja kumuza ikiganiro, nashaka namwe mutwidondore kurushaho uko nabadondowe.
Nibyo cyose ni Nkurunziza Yanwari mu Kirundi, abandi Umurundi abakorera muri iryo shyirahamwe mpuzamakungu. Ubu nkabanjejwe mu by'ubushakashatsi ku bijanye n'ubutunzi cyane cyane bw'ibihugu bifite ibyo bita haut sauf naturel, hanyuma nkaba maze igihe ibyo bintu ari byo ndaba ngorera ko eko nindi wabikuze abashimye cyane ko wantumiye ikiganiro.
Murakoze kuba mwitabye ikiganiro. Reka rero dutangwe kuri wewe Leonce Ndikumana, imbere y'uko twiheza ingorane igihugu kimwe kimwe muri ibyo bihugu twavuze, Congo na Zambia bya bisanzwe bifite ubutunzi kimeza budasanzwe, biherutse gutangaza ko ubutunzi bwabyo bwayanzaye. Mutubwire ukuntu mwakiriye ayo makuru.
Urakoze Fredi kumbaza icyo kibazo. Ni ikibazo gihambaye rwose mu byerekeye iterambere rya Afurika. Murazi mwese yuko abari kwatwumviza barazi yuko Afurika itunze ifite ubutunzi bwinshi, nuko nubwo abantu benshi bakura kuraza kwa kihikeni, Afurika ifite ubutunzi bwinshi ugiye muri Afurika ntakitasangaho, cyane cyane mu butaka. Usanga ari ibihugu byinshi bifite ibitoro, ari ibihugu byinshi bifite inzahabu n'ibindi byinshi dusanga dusimba mu kuzimu. Ukaca usanga rero ugatangaje n'uko usanga ibyo bihugu byinshi bidashobora bitashoboye gukoresha ubwo butunzi bwabo kugira ngo biteze imbere umunyagihugu wese. Uca usanga rero aho kugira ngo ubwo butunzi buteze imbere umunyagihugu wese, uca usanga butungisha amakompanyi ava hanze aza gucukura ubwo butaka, akadandaza ubwo butaka n'ibitoro, mahera akagenda akava mu gihugu, ugasanga igihugu ata kinini cyerekana cyavuye muri ubwo butaka. Nicyo gituma igihe rero mbonye aya makuru y'ibi bihugu bibiri biriko biragira ingorane y'ukuriha amadeni, ntibyantangaje cyane kuko n'ibintu bimaze iminsi nkorako cyane. Ubundi wakwibaza ati ibihugu bifite ubutunzi nk'ubwo, nk'uko wabivuze Zambia ni igihugu cya kabiri urabye ubutaka kidandaza hanze. Hariho ubutaka bita kopa, cya mbere muri Afurika ni Congo Kinshasa, Republika Demokratike di Congo, hagaca kwikira Zambia. Muri Congo naho barafite ibitoro byinshi, abahangana imitwe na ziriya za Angola, Nigeria. Wari kwibaza rero yuko ibihugu nk'ibyo bitari bikeneye no kugurana amahera hanze, kuko byashobora gukoresha amahera avuye muri ubwo butaka. Mugabo kaza wumva ngo n'amahera baguranije amahera menshi, kubu nariko ndaraba muri Zambia urabye madeni bafite iyo hanze ashyira ku miliyari cumi n'icyenda, muri Congo ni miliyari zitanu. Ubwa mbere bari bafite ubwo butaka bashobora kudandaza hanze kugira ngo bashobore kuronga amafaranga yo gukoresha mu iterambere ry'igihugu. Mugabo bagiye bafata amadeni, ugahita wumva rero ngo n'ayo madeni baguranye ntibashoboye kuyariha. Ibyo rero biravuna intege, bigatera umutima mubi.
Ayo ni amakuru atangaje cyane rwose, Janvier Desire Nkurunziza. Mweho ayo maraporo yatangajwe kuri ibyo bihugu bibiri bya bisanzwe byitungiye ubutunzi kimeza, mwebwe mwayakiriye gute?
Urumuntu utari usanzwe wiga ibyo bihugu nicyo kibazo uratangara cyane, kuko udafite ibyo bihugu byateza kuba mu bihugu bya mbere bitunze muri Afurika. Reka n'ubuyuzi urazi ingene zamizimba ubwo butaka. Zambia ngira bimaze imyaka 50-60 biri mu butaka, za Congo zimaze imyaka myinshi. Jewe bizantangaje kuko mu byo nkora ngo mbanza ndiga ndabibiba ibyo bizantangaje cyane. Utangaza ko yatangaje kumbe igihugu gishobora kuriha amadeni cyafashe igihugu icyo aricyo cyose, biratangaje ko igihugu cyateza gufata amadeni gishobora kuriha. Mugabo kumba ari Zambia cyangwa Congo ni byo bishobora gutangaza ibintu. Icyo nakubwira kuko rero se yavuze sinzi kumenya abakinishika ko yuko usanga cyane cyane zeze ubwo biko bitungisha amakompanyi yo hanze, icyo ni cyo. Ariko n'iki n'amahera asigaye muri ibyo bihugu uragenda akoreshwa ku buryo bwo kuyashyira mu migambi y'iterambere. Usanga ko ubu yatungisha ayo makompanyi yo hanze, ariko hariho n'abantu mu gihugu usanga atungisha.
Turabishika ko rekare dutangwe ku gihugu kimwe kimwe, reka dutangwe ku gihugu cya Congo, igihugu kizwi ko gitunze ibitoro byinshi nk'uko twabivuze mu ntango. Ibyo bintu byashyikiye icyo gihugu ni mu biha insiguro nk'umushikantahe Leonce Ndikumana.
Ego rero urumva igihugu cya Congo abariko baratwumviza ni bazi ko ari ababanyi ngaho hafi. Ni igihugu rero gitunze ubutaka bwinshi, mu by'ubutaka gifite ibitoro byinshi cyane cyane, kirafite amashamba, bashobora kudandaza ibintu by'ibiti, ibintu byose biva mu mashamba. Mu bisanzwe urabye ubutunzi bwo mu butaka kiri mu bihugu bya mbere muri Afurika, kandi kikaba ari n'igihugu kitari kinini rwose, gifite abantu benshi. Bari kwibaza buti ku munyagihugu wese yashobora kuba amerewe neza igihe leta ishobora gukoresha amahera avuye muri ibyo bitoro. Ingorane rero ni uko usanga muri Congo kandi no bikomeze n'ibindi bitanda by'ibitoro, usanga amakompanyi yimba agashora ibyo bitoro z'amakompanyi ya leta. Ni amakompanyi avuye hanze azana amafaranga yabo n'imashini yabo bakimba ibitoro bakadandaza bagatanga raporo muri leta amahera bakuyemo. Mu bisanzwe ayo makompanyi yateza gutanga amatagisi muri leta n'igice cy'ayo mahera yaronse kugira ngo leta nayo ikoreshe amafaranga iterambere ry'igihugu. Igitangaza ni uko usanga muri ibyo bihugu muri Congo ugiye ukaraba nta kintu ubona bakoresheje ayo mafaranga, kuko urabye nka infrastructure kubwa by'amabarabara, electricite n'ibiki usanga atabiriho.
Ayo mafaranga nashobora kuba ajya mu mifuko y'abategetsi bamwe bamwe.
Urumva icyo nicyo twibaza, urabye amahera ingene agabagurwa. Ndaguhe nk'akarorero muri Congo. Muri Congo hariho abashakashatsi baretse kugira raporo barabye ingene amahera ava mu bitoro ingene yajya. Basanze ibice 72 bijya mu mifuko y'amakompanyi. Iyo makompanyi akavuga yuko ari amahera bakoreje mu kugura amamashini, mu guhemba abakozi n'ibiki. Ibice 72 bijya mu mifuko y'amakompanyi. Muri igihugu cya Congo kironka ibice 27. Gusa ni ukuvuga bimbye
urwo ni uruhombo runini.
Ni uruhombo runini, urumva bimbye amaritiro 100 y'ibitoro. Ibice 72 bigenda mu mufuko w'amakompanyi, ibice 27 gusa bikajya muri leta. Mugabo rero urabye ingene abashakashatsi babitoye, usanga hariho nayo bavuga ngo ntibayashobora kuyatoriyaje ngo ntawumenye iyo agiye. Ikindi ni uko usanga nayo gitwa ngo agiye muri leta muri konti bagiranye n'amakompanyi, usanga kenshi udashobora kubona ingene bayakoresheje mu kubaka imigambi ya leta. Nicyo ndetse cyangwa none ni ajya he?
Imbere ko duha ijambo umwe mu banywanyi ba radio hejuru y'Amerika ariko atega amatwi ikiganiro afite ikibazo, reka tubanze tubaze n'umushyantahe Janvier Desire Nkurunziza nawe nyine atubwire isiguro aha ibyo bintu byashikiye igihugu cya Congo Brazzaville, aho tuzi ko gifite ibitoro bitunze ibitoro icya gatatu eka muri Afurika mu butunzi bw'ibitoro, kikaba nacyo nyine kifite ingorane zo kuriha imyenda. Duga ku ijambo Janvier Desire Nkurunziza.
Rero ngira abantu benshi bakurikiranye ibyo muri Congo barabonye amavideo YouTube y'abantu bavuga abandi bamuri ayo makompanyi bari baje muri Congo, mu nyuma baravuye bavuga icyo bakora ingene babikora n'ibintu biteye isoni. Baravuga ingende kubavuga ko bimbye igitoro cy'amaritiri 100 n'ibye nk'amajana abiri cyangwa amajana ane. Ibyo biri kuri YouTube ntibyongera abo direkitori jenero b'ayo makompanyi nibo babivuga, amakompanyi yo hanze y'ibihugu by'igihugu caribwe. Ibyo ntibisanzwe. Ikindi ngorane yashyizwe, usanga ibyo bihugu bifata amadeni kubera ubuzima bw'amadeni, birashobora gufata ideni ku bitoro kizokwimba mu myaka iri imbere. Ubu igaca kimbura sisi jeni mu mpamahera mu duce muza mu yiyimbire. Iyo bigenze uko rero bikanyara gupfa, baca bagurisha ku mahera make cyane. Hari n'igihe wasanga bagurije barile kuko muraza kubapimira kutwungurika barile ibitoro, ugasanga barile bayidandaje nko ku madorari 20. Abo bantu baje kwimba ugasanga ariko bimba ibitoro biri nko ku madorari 100 cyangwa 150. Urumva ayo maraca muranga ayo diferanse yose yaci iyo yose ikaba igiye abantu bo muri Congo kibazo kibatobora. Njyewe ndazi mu Congo nanjye twaje turaganira, umuenjeniya muri ibyo by'ibitoro niwe yamubwira ati nta mukongomani afite n'uruhushya rwo kwegera aho hantu ibyo bitoro byimbika. Ni ahantu hatiye ushikayo, nta muntu ashikayo, urumva kumenya rero uko biraberayo. Nicyo ni igice cya mbere cy'ubusiguro. Igice cya kabiri mpamvuga ayo mazi kuki nayo mahera yitwa akagumye muri Congo, ayo ibyo bice 20 n'igice kw'ijana amashinyamari yari wasiraguye. Nayo nyine zimenyewe yagiye kuko usanga abantu bafite ubukene nk'ubw'abantu bari mu bihugu bitagira ubutunzi bw'ubutaka. Urumva rero birababaje, kandi si ukuvuga ko nikiza gifite rimwe kabiri gifite mu myaka 3 n'ibyamye ukusanga byamye ko imyaka 20 ko muri Congo kuva mu myaka ya 70 gushika n'ubu ugasanga n'uko. Urumva ingorane
ingorane nyinshi cyane rwose. Tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviza iradiyo Ijwi ry'Amerika isamyanga i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turafise umunywanyi w'iradiyo Ijwi ry'Amerika ariko yakurikirana ikiganiro. Diomede Damisigaro, muri aho Diomede Damisigaro?
Yego, ndakomeye mweho.
Turaho, turakomeye.
Salamu handi banywanyi bariko bavuga ibijanye n'ikibazo kiri muri Congo.
Yego be. Diomede Damisigaro ari mu Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri muntu ya Tennessee. Duga kujamu, mwafi kiwazo mwafi chiyumbiro?
Ndafisi kiwazo mwafi chiyumbiro. Jewe, mkuri kila nye awabandu wa barikuwa tugani ya kandi mbona kwa wakili kila ni hafi wa muri Kongo. Nabgo, unabu mwondi yodumuru tochi kumasenzela no mai, isho jihugu cha Kongo, kikira ndira nabo, bimbe vito. Isho nchambe, ichakami, nashaka kubaza, naone ko kila jihugu cha wajifise, inama shinga mateka abantu bagenda bakurikirana ibintu hafi. Ndibaza n'abari kutubuye bo muzakaminuza bagira ibintu bya ekonomi n'ibiki. None abo bantu bose nta muntu n'umwe agira icyo avuga, agira icyo ashikara, akomeje kumva ngo aho naho bindira harazitiye, nta muntu ashobora kwegera. None abakongomani ubu niho bakibona ko ibintu bimeze nabi cyane baravuze baracuka. Nashaka kumenya niba harigeze kuba hariho nk'abantu muri Kongo bama biyamirize ibyo bintu bakigeze kumvirizwa. Nibyo bibiri ndashaka kubaza. Ayo masezerano none ntabwo yosubirwamo, ni nabanduka ku 72% uhereza abantu. Je nibaza ibyo nkabije bica ngo twunguke twese win-win situation, byateza kuba niba uriburi 50-50 ariko ufata 72 bisomara imyaka ingahe? Ego ushobora kuvuga uti kubera ibintu bakoresha byo kwimba birazimbye, reka tubaze tubaye benshi umwaka umwe cyangwa imyaka itanu. Ariko igitoro cyo muri Kongo uko nabibonye kuva 1998 kiriho kirimba. None abo bantu iyo kontri zo guma uko nyine,
reka tubahe ibibazo byiza cyane rwose. Reka tubahe ijambo abashinga ntayo bagira icyo bavuze ko mukane gatoya cyane rwose. Reka dutangwe kuri umushinga ntayo Leonce Ndikumana.
Umuvukanya abagira ibibazo byiza rwose, kandi yatumye ku rutoki ku bintu biteye ingorane mu bihugu byose bifite ubutaka. Icya mbere yavuze ni amakontra amaguverinoma ya Afurika agirana n'amakompanyi avuye hanze aje kwimba ibitoro cyangwa kwimba ubutaka. Iyo niyo ngorane, kuko usanga kenshi nk'uko Jambi yabivuze ayo makontra asaba yuko ushyiramo igiciro cy'ibyo bitoro cy'ubwo butaka mu myaka izoza. Ukuvuga urumva mugira kontra n'umuntu mugabo ibitoro uzotangura kubyimba ejo mu myaka izokurikira. Muri iyo kontra rero muzakuza kumvikana igiciro cy'ibyo bitoro mu myaka izoza. Icya kabiri, iyo amakompanyi muhugira ayo makontra asiba gushyiramo amadepanse azogira nayo ngo yimbe ibitoro. Kubera rero usanga leta zo muri Afurika zidafite abantu bafite ubumenyi bukaze bukomeye muri iyo domene y'amakonta y'amarutubu, uca usanga informasi bakoresha baba bafite ni ntoyi cyane. Ninge ikibatuma basinya amakonta aha avantaje amakompanyi yo hanze. Ugende muri Congo uharure abayenjeniyeri bafite bafite specialization muri konta yo mu bitoro. Uharure aba avoka bari forme muri kontra zo mu bitoro, usanga ari bake cyane. Mugabo ajya amakompanyi international yo mu bitoro za Exxon Mobil, Shell n'ibiki bashyitse, bazana ekipe nini ya cyane y'abakontabula ba enjeniyeri aba ekonomisti baki baza kuvugana na guverinoma ingene bagira iyo kontra. Bica byumvikana yuko izo kontra bazogira atari nziza.
Ariko hariho nk'abashinga amateka eka bakinguza amateka nk'uko Diomede yabivuze baba barikora abona ibi nta kintu nta bubasha bafite guhindura ibintu mu kanya gato.
Ibyo harimo bibiri kuri ibi. Icya mbere, n'abashinga amateka bakeneye informasiyo bazokoresha bayikura hehe? Ko niko ndakubwira ko guverinoma ata kapasite tekinike ifite. Icya kabiri ni kuri iki Jambi yavuze yuko usanga izo domene ziraba iby'ibitoro n'ubutaka, usanga umenya ni domene ziri sacre. Nta ubaza ibiba muri izo konza, kuko usanga ababikoresha kugira ngo bitungike bo nyene n'abantu bakomeye muri leta rero ugize gurabaza ahubwo uhatse umutwe
rego mi mushenere jambe Desire Nkurunziza namwe kuri ibyo bibazo bihambaye cyane rwose rirajijwe mu nyanya radio ijwi ry'Amerika Diomede Misigaro eka amasezerano aba yabaye hagati y'ayo makompanyi y'indi butari eka n'itoro hamwe na leta ya Congo muri iki gihe eka n'uruhara rw'abandi bategetsi bashyize ijambo mu isanzwe abashinga amateka abakenguza amateka tuba ku ijambo
ego reka icyo rero cyabuze cyo n'ukuri n'icyo kandi ngo byo mezi ndamushimiye ko ibyo bibazo ko ibyo n'ibyo bibazo biza n'ukuri n'icyo bitengwa muri ibyo muri ibyo bihugu amasezerano mazi inshi ya mujyo yo se yakuza ariko reka n'umwese kiri njyewe narigeze kuba nicaranye n'abo bantu bawe n'ayo makompanyi hamwe n'abandi bantu abaminisitiri bavuye muri Afurika baje kurondera ngo abainvestisiyo njyewe mba nicaye hagati yabo n'abavugisha neza abo izo gurupe zirizo ndabugisha abo bantu abo barinvestisiyo ariko ibintu mukora muri Afurika bikuru ibibatera isoni imubona yuko muja kwimba abo bantu baranyemera ke turi turashika ugasanga tuicaranye n'abantu tuje turiko turavuga twebwe tuba tujyanye no kurondera amahera batujyanye no kumasiza igihugu ugasanga twicaranye n'umuntu atamenya kudefanda interesi yiwe twebwe turabishima ejo turi kutukontributinga tuatuzia kwa nusibili hizu uwa mungu tu atachazo kula mwakili atitulavivu tulavivu tiyo mungizo alanyazi kwa atachazo shira imbele alani na uwa sise uwa mwumeni panselu uko ushogo mkuja kumeko sezo kona ati atachazo kuma tutugiriko uinu uine uzo kuna mwili Afrika uine mtazo kwisu milako nishiri mbele alani bagenda gukora kandi badefanda endeza Afurika icya kabiri nacyo ikintu cyabwenge by'Amerika ibyo bintu nicyo kibazo kinini icyo ni ikibazo cyiza kuko ibyo cyabwenge biriho hariho cyane cyane ama ONG ariko usanga ari karavuga mugabo none ONG muri Afurika ngira amahirwe menshi ifite ubushobozi bugera ntaho nishika bariya neza kubera kujya rero yabivuze haba hari abantu bakomeye mu gihugu bari muri izo deal bongo gatungiro abo bantu nibo batuma byose baca babifutafutaabanyafurikaaimyaka 40-50 mu gihugu ubutaka bishika gute ngo zibugira abantu ibicabwenge bashobora kugira ibyo bintu ni ukubera yuko abanyafurika batashaka kumbure kuko abo bantu bahaba kuko nkuko nabwiye muri Kongo nababwiye yuko cazira yuko n'umukongomani yegera aho hantu bw'ubutoro bikomeye urumva hariho n'amaleta yo muri Afurika arafise iyo ngora rikomeye arafise ibindi bisabwa gukora akantu kanyuma nagira mvuge n'akarorero jewe nahawe n'umuntu muri Kameruni yatanze kwinda ibitoro hanyuma uwo muntu uri mu Kameruni yarambwira ati imyaka ishika 10-20 cyaranzida kuvuga yuko hari ibitoro muri Kameruni ko Kameruni yindi bitoro ati ubivuze mu ibarabara bakagufata abantu bo muri sekiriti barapfungwa kubera ufashwe uri kuravuga mu Kameruni ngo igera afite ibitoro urabyumva kubera amahera yose ava muri ibyo bitoro ntabamenyero yaca yaja muri bije ya leta
mu mifuko y'abantu
aca mu mifuko y'abantu
Egomeye murakoze cyane rwose nimwamufite ibindi bibazo murashobora gusubira guhamagara mu kanya ariko ubu nashaka ubwa mbere na mbere ibyo turiko turavuga ibihugu bideklara bankruptcy ibihugu bitangaza ko reka bitagishoboye kuriha amadeni yabyo nashaka abahinga mu byerekeye ubutunzi babidusigurire ibyo bivuze iki igihugu kideklaye bankruptcy mushanaele wonse ni koman mutubwiye n'ingaruka bigira
dore ko nishuri icyo kibazo nagomba kuvuga ikindi kintu izindi ngorane zibiri zituma ibi bihugu biba muri kifatwa badashobora kuriha amadeni bafashe kandi ugasanga abanyagihugu ntibabona icyo bari kubaravana muri ubwo butaka icya mbere ni uko iyo ibihugu biriko biradandaza ibitoro ubutaka ibintu biva mu butaka byose usanga amahera yitwa ko abariko baradandaza ibyo bitoro reka mfate nka Zambia igihugu cya mbere kitwa ko kigura ubwo butaka bita kopa ni mujumbu babita umujumbu igihugu cyiza ubura umujumbu wo muri Zambia cya mbere ni Uswisi. Urumva ugiye rero mu bitabo bya Zambia usanga Uswisi bwitwa ngo bwaguze ubujumbu bungana duharuye handi kwenda guha ibiharo kuva mu bihumbi bibiri gushaka ku bihumbi bibiri na cumi n'umunani. Usanga icyo gihugu cyitwa ngo caguze cyangwa Zambia yitwa ngo yashoye ubutaka ubujumbu bungana imiliyaridi mirongo ine. Mugabo agenda mu bitabo by'Ubuswisi ukaraba ibyo bita ngo baguze muri Zambia usanga harimo zero zero. Ni ukuvuga muri Buswisi nta garama ry'umujumbu bavuga ko agenziwemo. Uca bibaza rero uti none babiguze muri Zambia bijyahe? Igitangaje ni uko cyane n'igitangaje usanga mu makompanyi manini mu isi yose agura ubutaka bwo mu kuzimu muzambere imwe kandi ikorera muri ntuze muri Zambia niy'Abaswi yitwa Glencore. Iyo Glencore rero ikindi kitogutangaza ni uko ifite amabranch n'amateriyale yayo hose mu isi yose cyane cyane mu materitware twita ngo ni tax haven amateritware badatangisha amatasi. Nicyo gituma rero icyo twibaza ni uko izo kompanyi z'Abaswi ziragura ubwo butaka muri ubwo mujumbu muri Zambia mugabo butaka biri bizwi bidandaza ku yandi makompanyi no ku mabranche yayo nyene mugabo ntibavuge amahera badandaje ko nicyo gituma nibyo twavuze icya mbere. Ingorane ya mbere ni uko Zambia ntigera imenya igiciro cy'umujumbu ku mamarshe international kuko ayo makompanyi ayagura ntigera avuga iyo ayadandaza. Iyo ni ingorane cyane.
Tugaze ku ngaruka ibyo bigira ibyo bihugu bimaze gutangaza ko bitanga ishoro ruguru kuriha amadeni ingaruka neza ihe aya madeni baca baheba gutyo nyene canke hari hari masezerano avuga ko ashobora ivyo bihugu bizoriha mu myaka iri imbere mu kanya gato y'umukiri tukiriwe kuri mwe bwe Leonce
cyabere no sako kumenyesha bariko batumbira nuko mu madeni ibihugu biriko yatera ingorane muri bihugu ari bwoko bubiri. Hari amadeni yafashwe na leta ya Congo na leta ya Zambia akaba n'amadeni yafashwe n'amakompanyi ya leta nko muri Congo muri kompanyi hariho kompanyi yitwa Mwijejwe kugera ibintu by'ibitoro kuvugana n'amakomandere kwindi bitoro kuraho ingene bariko barabidandaza n'ibiti iyo yitwa Societe Nationale de Petrole du Congo. Iyo kompanyi rero yarafashe amadeni menshi ubu rero nayo nyine byabinaniye kuyariho. Ayo madeni atajya ku mutwe wande wa leta. Iyo rero leta ivuze yuko idashobora kuriha amadeni ni ukuvuga yuko ibihugu byari byishinze kuyifasha byatanze avale kuri ayo madeni tugiye yari amadeni yavuye ku bakide amabanki kide niyo acyariha ayo madeni cyangwa akagabanya ingene ayo madeni angana. Ingorane ni uko icyo gihugu urumva kiba gitaye kiba gifashe isoni gitewe isoni mu ntuze mu makungu ni ukuvuga ko kiba cyerekanye yuko kitazi kugera ubutunzi bwacyo mu myaka ikurikira bizohigora rwose ngira ngo bishobore gufata ayandi madeni kose. Biroroshe kumva kuko nawe uri umunyagihugu asanzwe ukaba ufite ideni muri banko bu muri BCD muri hehe hanyuma bikakunanira kuriha ukadekarara yuko byakunaniye
kuzosubira
kuja mu yindi banki bakuriha kandi banki yose azoshamenya ati wa muntu n'umuntu atariha nawe uzosubira kukwakira. Iyo niyo ngorane rero ibihugu bifite muri Afurika.
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa kumi.
Ibyo ivyo ni vyolekana n'umushikana he Janvier Nkurunziza nawe nyene atubwire ingaruka z'ivyo bintu byose bihugu bitunze bi eka musanzwe bya ko bitunze bigasaba ko amadeni bifitiye ibindi bihugu canke andi masosiyete hebwa ingaruka nize
ingaruka ni ya mbere niyo niyo rero nsabuze nico bikaba etitasyo yawe ipfuye etitasyo ipfuye ku madeni nka bita le dette souveraine ni ukuvuga yuko kubura usubiye kugurana birakugora cane iyindi ngaruka rero inakomeye murabo yubakira kuri iyi ni ukuvuga yuko kugira ushobore kuronka kugurana agusaba inyungu nyinshi aguha amakondisiyo atandi kuba ukakuyagwa ukazi neza kurusha izo ngorane ugasanga aho hari abantu ariko bishyika mu kibizo baza nabo babo nyine ari masosiyete ayo ari masosiyete yaba ariko arawundira ikibazo rero ni ibyo nagacaza akavuga ati njyewe ndashobora kuguha amahera ndashobora kugurana amahera ko ntazi gusa ingorane z'uko bakwemerera bayo mabanki asanzwe answe ati mugabo kugira ngo yumve ayo mahera uzondiha nka 20% n'icyo 20% cyane ushobora kandi kwiyingira ibitoro hariya kugira ngo isubi hanyuma urumva unaheza ngo mucunge cyane urabe ngo ariko yimba bakavuga yimba ibitoro byinshi adekararike kuko nawe ubufite idosiye ushobora kubaka kumucunga ucunge idahikarako nibyo rero byaba bigishe iki cyo bihugu ugasanga ari ko yinjira no mu yandi madeni ahubwo ateye n'ubwoba niwo uyu aruta nawe ya mbere bafashe ya kera kubera hanze abantu bisigone no bita abantu baje kwirongerera mugabo atari mu banki asanzwe anzwe kenshi dahere abo bantu usanga ari masosiyete nyine yindi bitoro nk'uko usanga bakorana n'amaguverineri akaba yubaha amahera mugabo nawe akaba abafashe baha amakondisiyo amwe atanga undi muntu umwe yoshobora kuyabonga kubera ko abafashe bari mu ngorane zikomeye
ni ngiye kunyuzika ibyo bigo. Yego mbere y'uko dusira ku gihugu cya Zambia ndabona hari undi munywa nyuri radio hejuru ya Amerika nawe nyine asikibazo ni umushyira ntahe John Ndayizeye John murakomeye.
Yego turakomeye kiretse imbeho nyinshi n'ama snow mesh amaneje aheruka kugwa n'ubu akiri mu mabarabara handi turakomeye.
Ivyo vyashitse hose mu ntara zitari nkezo muri Leta Zunze Amerika naho iwacu niko bimeze mu cyumweru ya Washington DC. Nashaka kumenyesha ko turi kumwe n'abahinga bakomeye cyane rwose banonosoye ivyerekeye ubutunzi. Turi kumwe na Professor Leonce Ndikumana akaba yigisha muri kaminuza ya mu ntara ya Leta ya Massachusetts. Tukaba turi kumwe kandi na Janvier Desire Nkurunziza akaba ari umuyobozi w'ikigo cya ONU kiraba iterambere akaba amaze imyaka 30 akora mu byerekeye ubutunzi n'iterambere akorera ishyirahamwe ONU. Duga ku ijambo ikibazo cy'imbere.
Ndabaramukije bose
abaturage
egome turamahoro hanyuma ndaramukije nabumva ururimi rwacu bose bariko baratwumviriza nongera ndabipfuriza na Noheli nziza n'umwaka mushasha. Hanyuma jewe ikibazo cy'iwanje cya mbere mfise ni ku kibazo cy'ibyo bya bankrupt biriko birashikira ibyo bihugu biri mu karere k'iwacu. Icya mbere nagomba mpere ku kibazo cyo muri Congo bankrupt uko ndayizi iyo warinze uyinjiramwo ni kibazo kiba gikomeye cyane rwose ubwa mbere ifise ingaruka mbi ku butunzi bw'abanyagihugu ubwabyo n'ubutunzi bwa leta ubwabyo kuko ni ingaruka mbi yo gutwa yo gufata imitungo yose bakayifata mu minwe. Hanyuma muri ico gihe ikibazo nashaka kubaza nuko uko nashaka kubaza abatumire babinonosoye kandi babyitse none ubu bizogenda gute mu gihe nk'ubu nk'igitoro cimbirwa muri Congo n'inzahabu mu gihe byofatwa leta izoca ivyifatamwo gute hanyuma izoshobora kuriha abagize leta gute ko nzi hariha abagize leta bajejwe mitekano n'abanyagihugu ubwabo ibitaro n'ibindi byose bica bigira ingaruka mbi kuri ibyo bizoba byafatiriwe none leta yoyo yobiriko yiga iki kugira ngo yoca yiga iki kugira ngo ikingire ibizokononekara muri ico gihe imitungo yose izoba yafashwe ico ni kibazo ca mbere mu gihe naho boba batariko bariga ico kindi bigashika yuko baheraniwe bagasubira kwiruka hirya no hino barondera izindi ngurane mu yandi masosiyete bazoriha gute kandi n'imitungo bokuye mwa mikoro yo kubiriha bizoba byafatiriwe cyari ibyo bibazo bibiri nashaka mbaze mu gihe byoshika nk'abazi kindi
murakoze John ndayizeye ibyo mwaje by'uko amatungo yari y'ibyo bihugu ashobora gufatwa n'abo afite amadeni nibaza ko bitazorinda gushika ngaho ariko reka duhakanya abahinga bacu bagire icyo bavuze kuri ibyo bibazo mushikirije reka dutangure kuri Janvier Désiré Nkurunzi
turabashimiye cyane uwo muntu aho icyo bibazo bikomeye kuko umuntu nyine ari mu izo ngorane usigaririmbo kimone azobaho gute nkuko nari nabivuze mu haciye bibiri na cumi n'icyenda hariho abantu baca babona uri muri izo ngorane ahubwo baca bakwirondera nibo nyine bavuga kwironderera bakwirondera kugira bakugurane kuko bazi naca birinda urabona iby'ubutaka si ukuvuga ko bifatwa si nk'uko ubufisi bwaje bafate intebe bafate televiziyo ibiryo mu butaka urabona biri mu butaka ufite amadeni amabanki ntacyo n'amafata ubwo butaka aho bikiba ntabwo bantu navuze cyane cyane izo kompanyi zo hanze usanga zihinga ubwo butaka zica ziza zikagira ati ndazi ko ufite ingorane z'amahera ukajya nguha amahera ndayavuge ariko uce undeka ngende kwimba nindi uko ushaka wewe atangora uko niko bigenda hano ugaca baguha amahera ayo mahera ukayakoresha uko ushaka urumva cyane cyane nk'uko uca kureka amadeni uca kumva uca kuriha abakozi ayandi nyine bahora baca agasiba mu mufuka bakaguma bogishira mu mufuka wowe n'ibitera bakiyabitera babura hanyuma ikindi hari ikindi kibazo tutigeze kuvuga ni igiciro cy'ibitoro kuko ayo madeni agorana cyane cyane kubiha iyo igiciro cy'ibitoro kiri hasi cyane uburongi n'ibitoro n'igiciro murabizi cyarakorotse cyane ubu bitoro byose birakuduka igiciro kigana nko ku ijana ku ibariye idorari ijana muri ako kigeze no gushaka ku ijana na mirongo itanu uca usanga basubiye gutoha cyangwa basubiye gutoha buke buke bagashobora kubona amafaranga abo bafitiye amahera tugura akabaha ku makeya ubwo ko bashobora gushobora yandika bose akabaha ku makeya bagacasubira amadara bakavugana bagasubira bagatoha buke buke ibintu bikabandanya ariko gushika ubu ibitoro biri hasi cyane ibiciro biri hasi cyane n'ibindi bikurikije by'amasike byo twita amasike nta wundi hantu bashobora kuvuga ngo bizasubira kuduga ryari
ntibishobora guhinduka umwanya uwo ari wo wose
birashobora guhinduka ariko ibintu by'ibitoro bifite ingorane nyinshi kubera ibi bintu bya mbironino ibintu by'ibitoro kumbuye mu myaka iza uzasanga itakiri iyo suze natirere ikomeye nk'uko irubu nibyo bizotera ingorane ibihugu bisanzwe bigendera ku bitoro n'ibitikenuka ngo birondere ibindi bikora birondere ibindi bishobora kubiteza imbere
Professor Leonce Ndikumana ibibazo bya John Ndayizeye avuga ati mbega mu gihe ibyo bihuheranye byofatirwa amatungo yabyo imigambi bifise ni iyihe kugira ngo bikingire n'abanyagihugu mu kanya gatoya nyinshi muzaba mukoze
yego nibaza ko Jambye yamuhaye kabisa itomoye icyo ni ukongera ko gusa ni uko izi ngorane ibihugu bikaba biragira zitwese yuko kabisa bitegwa guhindura ukuntu bigera ubutunzi bwabo icya mbere navuga ni uko nk'uko Jambye yabivuze urazi ko igiciro cy'ibitoro cyangwa cy'ubutaka cy'inzahabu byose birahindagurika ibihugu rero bibungabunga ubutunzi bwabo neza ingene bugira ni uko iyo igiciro kiduze baca bafata ayo amahera amwe bayashyira mu isanduku batazokorako mu myaka myinshi kugira ngo niyo igiciro cyatura gukoroka bazosubire gufata muri iryo sanduku babandanye bakoresha bariha abakozi babandanye bubaka amabarabara ibihugu rero nka Congo ingorane bifite ni uko iyo igiciro kiduze baca bayajya ko bakayajya nyine nk'uko nayavuye mu ijoro iyo ni ingorane ya mbere icyakaje ni uvuga nuko leta itegezwa kwerekana ingene ikoresha amahera ya igurani iyo avuye igiciro bayaronse ko nico yakoresheje icyo bita transparent itaba hatabaye transparent kugira ngo umunyagihugu kongre abashesheri bashobora kubona ingene amahera ariko araza mu gihugu n'ingene ariko arakoreshwa nibyo bituma usanga abafite ububasha bafite pouvoir n'ayo makompanyi aguma afata amahera ajye menshi akayashyira mu mifuko yayo ugasanga aragiye mabanki yo hanze abanyagihugu bakagira bifumbereje.
Tugarutse kuri ibyo bibazo byose mwavuze n'ikibitera ariko n'abategetsi bajejwe ubutunzi barakwiye kuraba ukuntu ibyo bibazo byotorwa inyishu ko n'ibibazo bimaze kuranga ibihugu bitari bikeye biri mu nzira y'amajyambere nka mwebwe Mushyanahe Janvier Désiré Nkurunziza mu gihe woba uri nk'umushikiranganji wa kimwe muri ibyo bihugu imigambi mwashira imbere kugira ngo ibyo bibazo bitoregwe umuti ari ruswa iranduranwa n'imizi abahinga baboneke imigambi mwashira imbere nk'iyi
mu politiki yetu niko no ishobora ko ari
ngorana n'izindi umaze ko umushikiranganji ajejwe ubutunzi ufise wo kombina nka bibiri wo ufise bibiri umunyapolitike eka n'umuntu mu rwego rwa tekinike araba ubutunzi
ikintu cya mbere cyo kugira ni icyo bita diversification ni ukureka kugendera kuri poroduwi imwe kuko iyo hari ingorane kuri iyo poroduwi kaba kabaye igihugu usanga amafaranga ibihugu byinshi muri Afurika kandi cya Afurika gusa no muri Amerika y'Epfo Amerika Latine usanga bigendera kuri poroduwi imwe muri Angola ni petrole, Congo twavuze ni petrole, Zambia ni umujumbu n'ibindi n'ibintu iyo ni ingorane ikomeye kandi ni ingorane ukoranye ndabivuga kuva kera tewe Zambia nkunda kuyikoresha iyo ndikondagira ama presentation nerekana igihugu kimaze imyaka 60 irenga kitigeze kigira diversification ngaca nerekana ikindi gihugu iruhande cyo nkunda kwerekana n'igihugu cyo muri Afurika cyitwa Costa Rica byatanguye hamwe miliyoni n'imivu ariko ugacuruza usanga iyo kigeze ubu isigaye giporoduwi ibintu bya elekitoronike by'amawodinateri ibyo kwa muganga ibintu bihanitse cyane Zambia iracyari ku mujumbu iyo poroduwi donc diversification nicyo problema nicyo kintu cya mbere umutegetsi ahariho hose muri ibi bihugu nicyo kintu cya mbere yuko ikindi cya kabiri navuga n'ingoga cyaraguye n'ingoga nibyo bya transparence hatariho transparence abantu baca bikika mu kintu hariho transparence biragoye kwiba niyo wavuga uti amahera ngamukuru yajarwaya azoja hanahanahana n'umunyagihugu acamenya ingene ashobora guhinyuza akarara ati ese niko byagenze cyangwa siko byagenze adashobora kumwica afatira atari transparence ntunamenya aho ufatira ibyo rero nsanga udafite information nta na kimwe ushobora kuvuga
Ego me reka duhe n'ijambo Professor Leonce ndikumana nawe nyene agire icyo atubwiye hamwe basaba kuba umuhanuzi w'umwe muri ibyo bihugu kugira ngo ubutunzi bwabyo busubire buzamuke impanuro mutaganize ihe Mushyantahe ndikumana
igihe nibaza yuko nk'uko byavuze iyo twavuze nk'inga twari ari ibintu byinshi twavuga mbwa reka tubiremo ibintu bibiri avuze icya mbere ni yuko ibyo bihugu urabye kuva batoye ubutaka ari inzahabu ari umujumbo ari bitoro nta kindi kintu bakwiye gukora atari ukwimba ubwo butaka n'ibitoro ako ari byo badandaza iyo ni ingorane ibonye mugabo urabye mu bindi bihugu nk'uko yabivuze usanga batoye ibitoro batoye ubutaka bundi bacabafataye mahera baronse bashobora mu zindi nzego mu zindi activite kugira ngo ubutunzi bw'ibihugu byiyongere hariho ibihugu muri Afurika biriko biraca ubwenge ubuntu urabye nko muri Botswana mu myaka iri imbere iheze bari mu bambere bakoze ikintu bitwa diyama bayikura mu kuzimu kw'imeza hakimo n'ibigo bikiriko bakayijyana i Buraya kugira ngo bayoze bayirakine ubu mu myaka iheze mikeyi guverinoma ya Botswana yarashoboye kundigana gutana mu mitwe n'amakompanyi akora aza kwimba ubwo butaka ari za DBS niyo ya mbere niniya barumvikana yuko baza gutangura kuyogereza mu gihugu nyene ubwizuko no kuvugika ubwambere uzodandaza yama ifite valeur ugisize giciro kinini ya nubwo cyukura amahera menshi icya kabiri abantu bo muri Botswana bacaronka akazi muri ma idine ariko aroda iyo diyama muri Congo rero bakwiye gufata ibyo bituro bazashyitse nk'uko Zambia yabivuze mu myaka mikeyi igiciro cy'igitoro kizomanuka rwose kuko hazoba haje amasuruse yandi yo kugira energy kandi ibintu byo kucyakuza ambironoma biriko biragwanya rwose ni ukuvuga yuko ibihugu bidaraza ibitoro bizakumenya yuko ibyo gitoro igiciro cyacu kizoguma kimanuka mu myaka bazafatira amahera bariko bararonka bakayashyira mu zindi secteur bagatanga bakayashyira muri sisteme abantu bagira investissement mu yandi madomaine kugira ngo leta kugira ngo secteur privé ikure itange ubuzi itange rotoni utosange ibutuzi bw'igihugu bufite ingufu kurusha
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika ikiganiro muri sanga cy'umunsi abatumire ni Leonce Ndikumana professeur Leonce Ndikumana yigisha muri kaminuza ya leta ya Massachusetts tukaba kandi turi kumwe na Janvier Désiré Nkurunziza akaba ari umuyobozi w'ibiro bishyirahamwe mpuzamahanga Kongo byitaho cyane cyane iterambere akaba ari umuhinga cyane rwose mu byerekeye ubutunzi akaba yakoreye amashyirahamwe akomeye cyane rwose ya ONU mu kiringo cy'imyaka itari mike muri iki gihe turafite kandi ubundi umunywanyi agarutse kubaza ikindi kibazo Diomede Misigaro duga ku ijambo ikibazo bikemuriye
abashinga da Janvier na Leonce bakize neza none ko ikibazo bise ni iki nk'uyu muco Leonce atanze ukuntu ibintu bikwiye kugenda ni ibintu bizwi kandi byakoze nk'imuri ahabuze muri Botswana ndibaza na Ghana nuko ni kuki ibindi bihugu bitabikurikiza icyo ni ikibazo cya mbere hanyuma ni kuki aho hantu tubona bigenda neza urabye neza ari ahantu hakunda kuba maternance politique ahantu naho byazambye ari ahantu usanga umuperezida amaze imyaka 20 n'abantu bamwe ntabwo mubona ko abo bantu nkabo bafise 70 na batwara 72 ku madolari ijana abonetse ku gitoro bagurisha nki muri Congo namubona ko baza barabaye leta mu yindi leta kubera ko hagira n'amatora bakakubwira bati kugira ngo tugushigikire utereza kubandanya amasezerano twagiraniye uyabandane ntabwo mubona ko iyo impact mbi nova impact ingaruka mbi y'ibyo bintu bidahinduka ica yinjira ni muri politike tureke no kukorondera gusaba abanyagihugu na politike hejuru kwe kuko hejuru kuko n'ibintu biboneka bimara amaje hanyuma bikaboneka abantu bakabivuga mugabo ugasanga ata n'amabizuru cyangwa imbanduro nk'izo Leonce cyangwa Jambe ariko batanga atamuntu azikurikiza none ngo kuba iki
murakoze reka dutangwe kumushyira nawe Leonce Ndikumana ndabona akanya kariko karagenda ashobora kuba afite indi porogaramu ariko nashaka mugende mwishyura icyo kibazo nimwaba ushobora kwishyura n'ikindi kibazo gikwirikira muzaba mukoze duga ku ijambo kuri ibyo bibazo by'umushyira nawe Diomede Misigaro
yego reka nishyure kiciye umushyira nawe hari manje ngiye nakunda afite iyi nama mu minota ingahe Diomede ankora imfata abagize ibibazo bikomeye rwose mbega niba uko ibindi bihugu byo muri Afurika bidufata akarorero k'ibyo bindi bihugu byo aribyo hanze aribyo muri Afurika nka Botswana n'ibindi bika ingene muri kubera birafata ubutunzi bw'ibihugu ibyo bibazo yabagiye birafatanye ni ukuvuga yuko urabye muri ibyo bihugu biriko biratera imbere biriko biragira birarondera ubwenge ingene bigendura ingene bikora ibintu uco usanga ari n'ibihugu regime politike zazo ziri tristable usanga nkuba yuko ata mapinduzi yama ariko araba kandi ugasanga abaperezida barakurikirana mu mahoro nicyo gituma uco usanga haje uwundi muperezida haje uwundi bwenge ugaca usanga bose bakabona yuko bakorera igihugu mugabo ibihugu twariko turavuga usanga nka Congo usanga ari ibihugu bitwaga n'umuntu umwe mu myaka myinshi cyane dusanga rero barasinze imizi bagatsimbatara ugasanga biruhande yabo barasimbataye nicyo gituma usanga ari akago nyine atawundi ashobora kugapenetra ugasanga na igihugu bagitwara nk'uko bari batwara igitongo ry'iwabo iyo rero ni ingorane nicyo gituma yuko ibyo bintu twarimo turavuga ntibizoshoboka atari uko amaleta yo muri Afurika ahindutse nk'uko izindi zihinduka mu mahoro ugasanga kugira ngo uje mu gutwara igihugu abone padi gukorera igihugu gukorera abanyagihugu apana kwikorera kandi akabona yuko atari hejuru y'amategeko yuko agize ikosa ashobora guhanwa. Iyo niyo n'ibintu niho ingorane y'igihugu ya Afrika ihagaze cyane cyane.
Murakoze cyane.
Ariko mbabarire rero niyo kugenda kugenda gufata iyindi telefone y'inama pe.
Murakoze rwose. Murakoze cyane rwose Professeur Leonce Ndikumana ku kanya mwatuye kugira muganire n'iyadiho ijwi ry'Amerika ku bibazo bihambaye. Mushyanahe Janvier Désiré Nkurunziza tugarutse kuri mwebwe ibibazo by'umushyanahe Diomède Misigaro. Bibiri nashaka mufata ijambo kumwaka kanya
jewe sinigita na leo
ego
reka nishure iki kibazo nico kabisa kuko si ukuvuga ko uburorero bubutse ibihugu byabishoboye akugira nka leo sayibutse na jena yaje kubivuga igihugu nka Indonesi yafashe amahera ava mu bitoro iki yashyira mu zindi sekiteri cyane cyane abisitiri mu burimyi kugira bashobore kwimbura ibizobabeshaho imfunguro zoshobora kubabeshaho yisha no mu yandi masekiteri nka infrastructure. Uru ni ugororero buriho niyo navuze ya Costa Rica na Karolo keza cyane tuyaboneka kubera ikiro bitaba ni politiki ni uko nyine uwo muntu yabivuze rero yabivuze nshaka kusubira mu nzira buri ikindi ariko kiba niyo nk'ayo makompanyi yamaze kukwifatira warafashwe yarafashe igihugu biragoye cyane ko kugira ngo uyikureko sinzi ibyo numvise byagasite muri Congo sinzi ko ari ibyuma bishobora kwihinduka mugabo nimba ari ibyo byateye ubwoba umuperezida waho yagerageje guhindura amasezerano yari ahari n'amakompanyi y'ibitoro hanyuma icyamushikiye baza kumwica yahavuye ahunga muramuzi n'ibisumba havuye ahunga bahaka kumwica kubera iki kubera nyine amahera menshi n'amayenteri menshi maremare urumva ntibyoroshe mugabo tuvuga ko bidashoboka niho ubonera umuntu intwari mu bantu bategeka ari intwari ikagira abanyagihugu bamushigikiye birashoboka birashobora kubahindura n'ayo masezerano mabi aba yarabaye ariko umuntu nawe adashaka kurangije kubera kitabizuramo urabona byo bishobora byo n'ibindi icyo cy'umuco usanga igihugu kigumye muri icyo kigumye muri izo ngorane kubera akenshi usanga bakitaho cyane ingorane z'abanyagihugu.
Mu gusozera Mushyanahe Janvier Désiré Nkurunziza akizero kariye ku banyagihugu kuko nk'uko twabivuze naho igihugu gikena ntibivuga ko abategetsi b'icyo gihugu baba bakenye kenshi na kenshi baradomwa ko urutoki ko usanga amafaranga atari make aja mu mifuko yabo akizero ku banyagihugu nakahe ko ibintu bishobora kuzohinduka
akizero nta rero uko ndabibona nuko abanyagihugu boca ubwenge bagatora ababatwara yitaho ingorane zabo ntabyuka byinshi mu gutora muri Afurika usanga hari ibintu byinshi biraza ugasanga umwe yateze itora umuntu kubera ari uw'iwabo ari kubera ari we yabasohoreye ibyo birashika umuntu agenda agatanga inzoga bakanywa cyangwa bakigiye kugotora ibihugu bike bya Afurika bitora umuntu kubera porogaramu yavuze y'icyo afite icyo gihugu mu gihe rero abanyafurika botera imbere baca ubwenge batangura gusara bati oya ubu ntitubishaka yuko umuntu aza gusanga tumutora akatubwiye neza icyo azotumarira akatubwiye icyo twumutore aho kumbure nizotangura bihinduke kuko n'ubundi izo ngorane zose twazi ingorane za guverinoma ingorane za guverinoma mu gihe rero udafite abantu batwara ibihugu bya Afurika bazoba ari abantu bari b'intwari bajya imbere batajya imbere kugira wuzuze imifuko yabo ariko ari ukugira bafashe igihugu y'ubu gitere imbere mu gihe ibyo bitazoshika n'ibisoma muri izo ngorane ariko jewe inguma na kizero nk'uko ibintu bizohinduka urabona ibihugu bimwe muri Afurika ubona biriko birateza imbere bya demokarasi nibyo ko ibyo kiba bidashika ntibizobira rimwe mu bihugu byose bizofata umwanya ariko ningabo zotera tukahashika.
Janvier Désiré Nkurunziza ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwatuye kugira ngo muganire n'iradiyo ijwi ry'Amerika kuri ibibazo nkora mu mutima nk'uko mubivuze akizero gatezwa ku makari kuko ni kibazo gihambaye cyane ngo kizotuma intara ya Afrika nayo nyene iva hasi igatera imbere. Mwakoze gukanya mwahaye radio ijwi ya Amerika.
Ndi nabashimiye cyane ahubwo ko namwampaye mu buryo uko tuganira ku buryo n'abandi banyagihugu muri izo ntara babumviriza bashobora nabo kumva ibibazo nk'ibi tukagira icyo tubashikiyeko. Mwakoze cyane
turashimiye kandi n'abashinga ntahe babiri bagize uruhara muri kiganiro baduteye akamu batelefoni bagashikiriza ibibazo byabo n'ibyiyumviro byabo eka n'amakenga. Aho uyu ni Diomede Misigaro ari mu ntara ya Tennessee, akaba na hamwe na Jone Ndayizeye nabo nyene bakoze cyane rwose. Turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro muri sangace munsi. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.
Bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Maniyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0.
Naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru.
Radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu gukera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu shikiriza icyo tukona urayaga tugahuzayo ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura. Mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa ibyo byayiranze n'ibiri imbere nankeka twizere ko yabaye igisubizo cyacu. Radio ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Radio ijwi rya Amerika chachu radio ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo chachu
ya ibindi kemuri dishabaroni babo James Jean Brice